ariko agira icyo avuze ku bijyanye n'iburabuzwa ry'ibikorwa by'imwe mu migambwe harimo umugambwe iprona mu ntara ya Cibitoke eka no mu bindi bice by'igihugu. Gastos ndimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko bimwe mu bituma haba ukutumvikana ari ubwinshi bw'imigambwe kandi itaboneka ku rubuga. Uyu mutegetsi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe iprona akabona ko umuti ari uko mu Burundi hoba imigambwe ibiri iyindi gafutwa. Sindimwo akabona ko abarundi bose boja mu mugambwe iprona na sende DFDD inyuma y'amatora ya 2020 kugira amajwi natakare
ndaje nguvu zimeze kibuga kavuga nti hafuma hasira n'imuri yiburi mugambwe iprona n'umugambwe uri kubutegeze nuko abarundi bavyumva kuko hari inzira nyinshi ziriho zituma amajwi asanzara. Yewe niko ndabivuga gucyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'ururo mu gihugu nuko haba imigambwe imibangabanganye nuko haba imigambwe ishobora kugijunja n'ijambo kumwe kubona umugambwe umwe uronka amajwi menshi cyane undi ukaronka ubusa ibyo bituma ata imwe bita ikiribe politiki mu gihugu.
Abajijwe nimba ibyo bitoba bije gusubiza inyuma iganwa mu matora y'imigambwe myinshi icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko imigambwe ibiri ari myinshi. Ikindi yabajijwe nuko iprona na sende DFDD ari yabona kwiruje ibikorwa iyindi migambwe iri mu gihugu.
Icyo dushobora kandi tavyemera ko dushobora hanyuma sende DFDD ntibiragaragara yabisanywa none abandi baguma n'abarengarugiriyo bashaka gutera igihugu bashaka ntibazi binjiye mu mugambwe cyangwa iprona duge politiki turongera kisha iga nyinshi ihera kuri ngaha ihera kuri ibi hari imigambwe iza kugira ngo amajwi abe impfagusa kuko reka amajwi yashyiriye hamwe na hanze hanyuma ipolitiki tuyikire twese
mu mugambwe Frodebu waraniye mbere uratsinda mu matora yazanye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ibyo bikozwe vyoba bije gusubiza inyuma intumbero ya demokarasi. Pierre Claver Nahimana arongoye Frodebu avuga ko amategeko yo kubahirizwa kuko atarahindurwa
naho igihugu kirimo ingorane za politiki bumvikano hagati y'abanyepolitiki bumvikano muce nta muntu yoza asubiza inyuma icyumviro cya demokarasi intumbero ya demokarasi yashinzwe yaharaniwe na nyine icyubahiro bityo ndadaye incungu ya demokarasi mu gihugu. Hariho amategeko agenga imigambwe ihe atarahinduka ikanyumvirwa shingiro rihinduke muri icyo gihe rero dusoza kubyubahiriza.
Naho yemera ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi urongoye Sawanya Frodebu avuga ko bigoye ko abarundi bose bahurira mu migambwe ibiri. Nahimana akemeza ko naho ukoreshwa ingufu abarundi batovyemera
ama ideoloji niyoba menshi zabikwiye ko ari imigambwe mikeyi icyo cyumviro nico tari cyo nibovuga ngo abantu ndabategetse kujya mu migambwe ibiri gusa abandi bibona gukundira niyo imigambwe gusa yorenga abantu babiri bavuga bati ishobora kurenga n'itanu n'iyindi ariko kuvuga ngo yose wayikoraniza mu migambwe ibiri gusa nibaza ko byogorana abarundi ntibo bikwemerera kwemera na gato nayo kugira ngo ukoreshe ingufu ubashireyo ntibo bikwemerera na gato.
Mu bushikiranganzi bw'intwari yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bemeza ko imigambwe yemewe ingana na 34 mu gihe yari 43 imwe yagiye hamwe iyindi nayo yemeje ko iba yarahagarika ibikorwa mu gihe yari yahagaritswe n'ubushikiranganzi bw'intwaro mu gihugu hagati. Kiretse iyo hari n'umugambwe FNL amizero y'abarundi urongowe n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Gatogwasa yatowe nk'uwigenga washikanye ibisabwa mu bushikiranganji bubijejwe kugira wemeregwe ubu ukaba urindiriye inyishu uzohabwa n'ubwo bushikiranganji. I Bujumbura, Raymond Imana, Ijwi rya Amerika.